Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kukumva, ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenie Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka tuyahere muri hano muri Leta Zunze za Amerika, aho President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yafashe urugendo rumuganisha mu gihugu cya Arabia Saudite kuri uyu wa gatanu. Rubaye urugendo rwa mbere hagize mu mahanga kuva atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Arabia Saudite isanzwe ifitanye imigenderanire ikomeye na Amerika. Icyo gihugu gisanzwe kibamwo abayisilamu ahanini, yamara ntikiri ku rutonde rw'ibihugu bitandatu by'abayisilamu byabujijwe kwinjira ku butaka bwa Amerika. Bitekanijwe ko mu minsi itatu President Trump azomara muri Arabia Saudite, ariko arabonana n'abarongozi baturuka mu mihingo itandukanye y'abayisilamu. Azorabira hamwe nabo ibijyanye n'amasezerano y'ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi ijana z'amadolari. Muri uwo mubonano, President Trump akazorabira hamwe kandi nabo bategetsi ikibazo cyo kurwanya iterabwoba mu kubandanya intambara yo gutuza umuhari wa leta ya kiisilamu hamwe na Al-Qaeda. President Joko Widodo wa Indonesia numwe mu baza kuba bari muri iyo nama. Umuvugizi wa leta yiwe akavuga ko iyo nama ari yankenerwa, bivuye ko ibyo bihugu byose bihuriye ku cyiyumviro kimwe cyo gutuza iterabwoba hamwe n'amacakubiri afatiye ku idini. Leta y'igihugu cya Sudani itangaza ko Perezida Omar al-Bashir yahisemo kutaja mu nama ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika itekanije kubera mu gisagara cya Riyadh mu kumugwa mukuru wa Arabia Saudite. Perezida Bashir amenyesha ko adashaka kubangamira imigenderanire hagati ya Sudani na Amerika. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa Sudani, Ahmed Bilal, yatangaje ko abategetsi ba leta y'icyo gihugu babona ko ivyaha yegetswe ko na sentare mpuzamakungu mpana vyaha vyotuma atoroherwa kubonana na Perezida Trump. Bilal akavuga ko kubonana na Perezida Trump na Perezida Bashir nako vyotera ibibazo Perezida Trump. Vyitezwe ko Perezida Trump afata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano vy'ubutunzi Amerika yafatiye ubwa mbere Sudani mu mwaka w'1997. Amenyesha kandi ko hamwe yobonana na Perezida Bashir ivyo vyogira ingaruka kuri iyo ngingo. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yakoze urugendo rwiwe rwa mbere mu mahanga kuri uyu wa gatanu, aho yagendeye inteko z'Ubufaransa zisanzwe ziri mu gikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu gihugu cya Mali. Mu kiganiro yahawe amenyesha makuru ari kumwe na mugenzi we wa Mali, Perezida Ibrahim Boubacar Keita, Perezida Macron yavuze ko abiyahuzi bakorera mu karere ka Afrika y'Iburengero hari intambamyi ikomeye ku mugabane w'Uburayi. Yasezeranye kandi ko abasirikare b'Ufaransa bazoguma muri Mali gushika imigwi y'abiyahuzi tujijwe burundu. Perezida Macron yavuze kandi ko Ubudagi bufasha cyane muri urwo rugamba, yamara yabusavye kongereza ingufu mu gukingira Uburayi biciye mu kurwanya iterabwoba. Perezida Boubacar Keita wa Mali yashimye imfashanyo y'igisirikare bahabwa n'Ubufaransa kuva mu 2013, aho umuhari Al-Qaeda wigarurira akarere k'uburaruko bwa Mali. Perezida Keita yavuze ko urugendo ari rurerure, ariko ko atankeka bazotsinda urwo rugamba. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Irani yaraye arangiye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko ibyavuye muri aya matora byitezwe kumenyekana kuri uyu wa gatandatu. Abantu bashika ku miliyoni 56 nibo batoye mu gihugu cyose. Ibiro by'amatora bishika ku 60,000 nibyo byari byateguwe kubera mu ayo matora. Perezida Hassan Rouhani arangije ikiringo ciwe, akaba ari no mu bakandida bitoje, yahanganye n'abanyepolitiki badashaka guhindura uburyo igihugu camye gitunganijwe. Abanyepolitiki bagiza Perezida Rouhani ko yakoresheje amayeri mu by'ubutunzi hamwe n'amasezerano yateye ku ikumu n'ibihugu bya Buraya kubijyanye n'ibigwanisho bya nuclear mu gihugu mu gihe president Rouhani atotsinda amakandida batatu bahiganwa ku nshuro ya mbere amatora azoca bandanya hagati y'abakandida babiri bazoba batahukanye amajwi menshi. Igihugu cya Siria ciyamirije igitero cy'inteko ziyobowe na Leta Zunze za Amerika ku kirindiro cy'abasirikare ba Leta. Abategetsi ba Leta ya Siria bavuga ko ico gitero cyahitanye abantu batari bake cyongera cyonona ibitari bike. Abategetsi b'igihugu cya Siria batangaje ko ibyo bitero by'indege z'igisirikare byabaye kuri wa gatanu hafi y'urubibe n'igihugu cya Jordania biriko bigamira utwigoro tw'igisirikare cya Siria nabo bicunditse hamwe mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiisilamu. Urusiya bwusanzwe bucunditse bikomeye na Leta ya Siria bwiyamirije ibyo bitero. Ku munsi wa kane abategetsi ba Leta ya Amerika batangaje ko indege z'ingwano z'urunani ruyobewe na Amerika zagize ibitero ku nteko zishikiye Leta ya Siria aho zariko zishira ibirindiro hafi yaho abasirikare ba Amerika bariko baramenyereza abagwanyi ba Siria. Mwamenya ko inteko zishikiye Leta ya Siria zari ku birometero 25 umuntu avuye ku ikambi ry'inteko zitasanzwe za Amerika igihe zaterwa n'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika. Aha niho amakuru twabateguriye avugwa muri kano kanya ku isi agarukiye hozi n'umunezero njye nako nabashikiriza. Yamara mugume hafi ya maradio yanyu mugenzanje Eugenie Mukankusagiye kwashikiza makuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere. Mwandanye mujyohegwa n'ibiganiro vya radio iki ya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezweho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ndabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ikoreshwa ribere ry'agakingirizo rirakinga kwandura umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu binyimba by'irondoka. Igwizwa ry'amasekeza yo kwigisha ikoreshwa ryako ryafashije abantu bashika miliyoni 50 bo ku isi kutandura sida kuva ico kiza kimenyekanye nk'uko igisata cya ONU kijejwe kugwanya sida ONU sida kibimenyesha. Amashirahamwe atandukanye arashira ingufu mu ikoreshwa ribere ry'agakingirizo. Aha twovuga nko mu gukora utw'umubiri woroshe dufasha abahuza ibitsina kuroranigwa. Ikindi ni uko tuba dufise akamoto keza. Ibyo bituma abantu bahurumbira gukoresha agakingirizo mu gihe bifuza kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko Onisida ibandanye ibimenyesha. Amavuta yo gusiga agakingirizo aratuma koroha. Ibyo bituma abantu babangukirwa kugakoresha nk'uko biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu c'itayirondoka rijanye n'amagara meza PPF. Ikoreshwa nabi ry'agakingirizo riratuma abantu bandura umugera wa sida na cane cane ugwaruka. Abantu bagera ku miliyoni 2 bagwiriyemo imiyabaga baranduye umugera wa sida nk'uko igisata cawo nikijejwe kugwanya sida ONU sida cabishize ahabona mu cegeranyo cayo co mwaka 2013. Vyongeye riratuma abantu bagera ku bice 80% bageramirwa no kwandura sida nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abashakashatsi wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Gutangura ikiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kwikoreshwa ribere ry'agakingirizo kugira ntirwandure umugera wa sida. Ruganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda.
ubwa mbere bagahimiriza kugira ngo bamenye ingene bagakoresha by'ukuri
hanyuma mu gihe ubonye ishimwe ko ukoresha agakingirizo ukakoresha neza nyine ukagerageza uwo mugira washyigaye ku guca mu gihugu
uburyo bwo gukoresha buriho ni ukuba agakingirizo kaba gateguwe neza katarata igihe hanyuma ukamenya kugakoresha intambwe ucako mu gakoresha
ubanza kubukazi ubona ushobora kwikingira mu gihe washyigaye agakingirizo utakazi
bakaraba ko kandi bwako ko ari bwiza nta mukaraba ko kabitse neza kamavuta atahizemo hamuka kugurura koresheje intoka pana menye ishanku guhembere biki gatabura umba pare ahantu hameze nko twinyukatira ko kambara nyene waravyo kameze neza kari muri sanse yako
ageze gukoresha ukindi bintu byo guhamuka ukitonda ukambara neza kuko abantu benshi batabona n'ibishobosho byinshi ugasanga yagacuritse kwera iyo ushobora gushyira ko wagacuritse aho rero naho nyine umva ugasanga ntibikunda
Ntumbero gukoresha neza agakingirizo umuntu yokwirinda kugira igihaba guco guhuza ibitsina ivyo bifasha kutakiragira vyongeye mu kukambara ntigaheza ngo gahure n'isanganya ryo gutoboka nkuko abita ivyo amagara y'abantu babimenyesha twibutse ko abubakanye umwe muri bo yaranduye umugera wa sida bahanurwa gukoresha agakingirizo ibikwa neza ry'agakingirizo rifasha kugira ntikononekare aho ni nko kwirinda kugashira ahantu hari ubushuhe kukagenda na mungodo ukakicharako nibindi nkuko amashiramwe nka OMS UNFPA Onisida abihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo tega amatwi inkuru mugenzanje ala Eve Irankunda yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda ikiza sida mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntiritahugwa neza mu bato n'abisumbuye imvo n'ubumenyi buke mafise mu bijanye n'ukuntu agakingirizo gakoreshwa nk'uko bamwe mu gwaruka bwo mu gisagara ca Bujumbura bavuga iyo ikaba inkurikizi yuko abagakoresha bahura n'ingorane zitari nke mu gihe cyo kurangura ayo mabanga mpuzabitsina akarorero ni Cedric Shimirimana afise imyaka 19 aba muri komine Musaga avuga ko kama kamutobokanye kuko abakambaye yagahinduriye naho uyo muyabaga atari ipimisha umugera wa sida afise amakenga menshi kubijanye n'amagara yiwe ugwaruka rumaze gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza ruremeza ko rukabonamwo akarusho kuko kabakingira indwara zinyuranye Jean-Louis Marie Rukundo ratuyagira
mba jewe agakingirizo kamfasha ibintu byinshi cyane ugwaruka bivura n'ibintu byinshi bitandukanye hari gihe umushobora gukundana n'umukobwa ugasanga karakeneye tugashikare mu bihe sanga bitatworoheza ugasanga turahuje n'ibitsina
ibintu biruko mu gihe abatari bake bama bakoresha ubu kingirizo bumaze kononekara insiguro nuko hari umuce ugendana ubwo bukingirizo mu mufuko bugakora ico bwagenewe bumaze kumera nabi ico baye ciza nuko uwifuza kugakoresha yo kwitaho kugasuzuma kugakwije ivyangombwa ivyo bishobora kuba nitariki kazoterako igihe be n'ukwitwararika kugakura mu isashe yako mu bwitonzi kugira ntigatoboke kugivyo kandi umuntu yo kwirinda kugakuzayo imbugita canke ugwembe nk'uko inkuru dukura mu kigo RNG plus y'ugwaruka rugendana umugera wa sida zivuga rimwe na rimwe abigeme barafasha abahungu kubereka uko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibandure umugera wa sida no kwirinda gusama imbanyi batifuje Dorine Dusabe aratubwira uko abigenza
yenda shora kugatabura nkamwereka no kamwambika ndashora ukamwambika ndamwereka ingene bakamba yewe umunsi nakambitse umuhungu byagenze neza ntiyarazi ukoresha agafuko ndamubwira n'impanuro zituma umuntu akoresha agafuko
ukutamenya kugwaruka kuratuma bakoresha agakingirizo bafise ubwoba Sandrine Nduayezu aba muri zone Kamenge ayaga ko igihe cyose agakoresheje umutima ugumusimba mu kwibaza ko gahava kamuheramo gucyo akanashobora kwandura umugira wa sida atabizi iyo ikaba inkurikizi yo gucakoresha ubukingirizo bubiri icyarimwe kandi ubuvuzi butavyemera kubwizo imyabaga yabigeme ibona ko abahungu aribo bo kwigishwa z'umwihariko ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina twumvirize Beatrice Ndimurukundo aba muri zone Kinama quartier Bubanza
ntibagomba kuvyishiramo kenshi ugasanga arakambara ugasanga hajya siga ku mutwe arahahejeje hose ariho umuntu atahemera bigaca bituma gaca gashinga
abahungu bo barakwinyigisho rero
barakwinyigisho nabesha basho kwigisha n'abakobwa kugira ngo nabo bajijuje gukoresha kagakingirizo kabo kubuye umuntu wese kwambara cyahambara umukobwa
ariko rero ugwaruka rutari ruke ruridoga ko ubukingirizo rutaburonka vyoroshe insiguro nuko bukigugwa ku mabotike uretse ku mavuriro nkuko Fabrice nkuru nziza afite imyaka 24 atuyagira ibintu biruko mu gihe igisata c'igihugu kijeje kugwanya ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka cifatanije na UNFPA igisata cha oni citaho igwirirana ry'abantu kwisi gikorera mu Burundi mu gutanguza isekeza giswe condomize rifisi hangiro byo kwigisha no kujijura abato nabisumbuye uburyo nyago bwo gukoresha gakingirizo uwo mugambi utangujwe ubwa mbere mu Burundi ugamije kugwanya ikiza sida beno kugabanya ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka no gukinga ko abigeme babandanye batwara imbanyi batifuje uburyo bwa gakingirizo buzoba ngira kamaro kandi mu gutuza ingwara zose zifatira mu bihimba zirondoka umufasoni Suzanne Mandonge arongoye igisata UNFPA mu Burundi yabishikirije mu birori byo gutanguza isekeza giswe condomize byugururiwe mu gisagara cha Bujumbura
a travers l'organisation de cette campagne
niciye mu nteguro y'ibihimiriza UNFPA ifadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza nganda sida ishatse guterera gacumu kubumwe mu kurandurana n'imizi ivyo biza no guhimiriza kwikoreshwa ry'agakingirizo n'uburyo bwo gukinga umugera wa sida imigera ica mu bihimba vyirondoka byongeye kandi nk'uburyo bushobora gufasha mu gutandukanya imbyaro kububatse hamwe no gukinga gusama imbanyi zitipfuzwa kugwaruka
ikwiragizwa ry'ubukingirizo mu mashure no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi na kamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonya nganda sida
kutunenge dutogwe ubukingirizo ni ntandaro yo kutadukoresha bibereye amakuru dukura mu gihugu cy'u Buganda nuko abagabo baho base gukoresha ubukingirizo buhari imvo bashira imbere nuko ari butoyi ugereranije n'igihimba cirondoka cabo naho biruko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpunza makungu kubwivyo ishiramwe UNFPA yamagarira amareta kwamana ntajya kurikirana ku bukingirizo bukogwa wabwisunza ayo mategeko kugira ntiyabugwitwazo bwo kutabukoresha ibura ry'ibiyago kwikoreshwa ribereye ry'agakingirizo n'indi ntandaro y'ukutagakoresha umunyeshuri umwe kuri batatu wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika aremeza ko atako akoresha kubw'iyo mvo nk'uko abashakashatsi bo muri iyo kaminuza bimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida n'izindi ngwara zifatira mu bihimba vyirondoka muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Ala Yves Irankunda
Alphonse Nkunzimana ndabaramukije
amahoro
muriko muragira isekeza rijanye no kumenyekanisha gakingirizo n'ukuntu gakoreshwa mu gihe yaho tuzi yuko bavyeyi batarashobora kubahuka kuyaga n'abana babo ibijanye na gakingirizo ntimubona yuko inyigisho muriko muratanga zizohava zigenda uko nyene
yego nivyo tutumbereza inyigisho cyane cyane kugwaruka mugabe burya n'abakuze birabaraba nziza ko tuvye muri ibyo kuko urasanga umwana w'umukobwa agiye mu byo atazi gusasanga handura ingwara bubahuke babiyagire abana kuri abo bidashoboye kwihangana nuko tugenda turabibona mu iminsi babereke ko hari agakingirizo gafasha no mu kwirinda izo ngwara zandukira bice bimba byirondoka cyane cyane kiza cyasize
mwibanze cyane cyane mu kwigisha ugaruka rw'i Bujumbura tuvuga yuko urundi gwaruka rwo mu ntara zo gati mu gihugu bo badakene kumenyigisho zijyana gakingirizo
ivyigwa byagiye birakogwa byarerekanye ku byukuri umugera wasidugwiriye mu bisagara rero duhereye mu gisagara cya Bujumbura tutirifuza kuzogira iryo kwegereza mu gihugu cyose
murabona ko ari gikorwa kizoborohera
bizokoroha tubikorana n'amashyirahamwe y'ugwaruka tubikorana n'amashyirahamwe y'abigenga ugwaruka rero rwegereza rukadufasha twita Club Stop Sida ari mu mashuri yisumbuye ajya amasantre jeune akwiragira mu commune baje no meda tugacako tugakorana cyane cyane kugira tubumvishe ko by'ukuri mu gihe ari byiza kugira inyifato nziza cyane cyane muri bijanye n'irondo kajanye n'amagara meza
ayo madini nayo asanzwe ahurikiyemo ubwo gwaruka nyene gumviriza cyane inyigisho mahabwa n'abayarongoye ntimubona ko ari kibazo kindi cyongereye
cyo ni kibazo tugenda turavyumva bukebuke kuko umuntu arinza afu mutima ntiyo pfafa no mubiri ingingo yo gukoresha gakingirizo n'ubushaka kugakoresha yifata yari nzere rero yimvira gukoresha gakingirizo urumva ko ari biba byamugoye ntagakoresha neza aho hubase
ndabakenguruki
murakoze cyane
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo ihanura urwaruka kwikebuka ku neza amagara yarwo karirimbwe na Natasha ariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cirwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida gwaruka nimurambigwe guma hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Bega ni biye bintu bikuru bikuru umuntu ategeza kuraba kugapfuka kugira agakoreshe umve ko ari sire kwatangoranye n'umwe wahavagira.
Ubwa mbere ni kuraba yuko agakingirizo aguze kugaye neza atanahamwe gatoboye. Hama agakingirizo karafise uburyo ukuntu umuntu akugurura ukamenya ukuntu kugurura kugira iyo uri kurakugurura ntuhave ugatabura. Ukaraba amatariki yari gategezwa gukoresha kuko karafise kiringo. Hama rero umuntu ibyo byose abonye biri sawa akabona kakora ko kumviza ko amavuta ari sawa umuntu ashobora
Mbaza ndakwishura
Yego nibyo kubakoresha ubukengeretse none ko wumva buba bwakozwe mu miti itandukanye ntashobora kwandura izindi ngwara
umuntu yo hava akandurira ku bibindi ko abayagakoresheje nabi canke yakambaye nabi mu bisanzwe karakingira ingwara zica mu biba birondoka
Mbaza ndakwishura
bifakutinye nekubera nyene ababunini nabutonye hari cyo busumba nyene
muraji uko igihimba cirondoka cabashinga ntahe gitandukanye cyane cyane iyo arika agira arangura amabanga mpuza bitini mu gukora tredukingirizo hari abavyisunze cyo gituma usanga ari udufuko umuntu akoresha bijanye nuko igihimba cirondoka kimeze yagira arangura amabanga mpuza bitini si kuvuga ngo ni pirate oya
Turashishikara n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
bijya byo kuvuga ngo umuntu akoresheje ubukondomi bubi akabushyiriramo rimwe kamwe yomenya gute ko kaheze umukobwa none
ubwa mbere icyo kumenya nuko gukoresha ubukingirizo bubiri atari byiza kuko ntacyo wifasha kandi uwo muntu ubwa mbere yashobora kumutuma nibyo agira kore atabikora neza ni byiza yuko umuntu akoresha agakingirizo kamwe kagafata neza agaheza akeneye gukora ayandi mabanga akambara kandi
Mbaza ndakwishura
umuntu yomenya gute yuko agakondomu katobotse cyangwa yuko kadatobotse
kenshi umuntu agenda kubibona iyo ahejeje kurangura amabanga mpuza bitina abonye agakuye ko kajodota iyo abonye ko ibyo bintu byamushikiye yo kwirukira kwa muganga kugira bamufashe akibibona
Mbaza ndakwishura
Ajya mavuta ari mu gakingirizo nta kintu yica.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo ntacyo yica, ahubwo arafasha cyane gose kugira kandi gakingirizo iyo umuntu akambaye gakore amabanga kaba gakenewe gufasha na wa muntu akambaye ko amabanga ari karakora aranguka neza.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ukingirizo bwanyu butandukanye kandi n'ibiciro atari bimwe hari akijana hari aka 500 hari igihumbi no kugera kuri 2,500 ndaiva kuki kandi ukoreye igikorwa kimwe
nibyo yuko agakingirizo gakora igikorwa kimwe ariko ababikora abajeje kubikora babikora mu buryo butandukanye muradi yuko abantu basaba byinshi hari abavuga bati ndashaka akamoto uko ndashaka gafisi ibara rimeze uko abadukoresha nibo bafise icyo bipfuza kugira bashike ku buryo bashaka gushikako ibyo byose gana birongerezwa kugira gashobore kunezereza ubugakeneye nibyo bituma agakingirizo amahera aduga
mbaza ndakwishura
akabagabo gakoresheje kabiri sibibi
uya sibyiza na gatoya kuko agakingirizo nkuko bisabwa gakoreshwa rimwe gusa gahejeje umuntu ategeza kugakura akamara kandi kuko niko bikozwe kandi niko bitegerejwe.
Ze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ka Natasha gano rugwaruka kwikebuka kuneza magara yarwo. Dwinjamba abanywanyi bacu nitwa Eric Mbamunara Cibitoke jewe maso yanje aguma tukuye imisi yose akababaza ico bivako muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
Eric biva kuri byinshi mbega ubujyama neza mu ijoro amasaha akwiriye umunane cyangwa 10 y'umuntu kugira mubiri we wiyubake yaba ubibona biguma biza ku maso yawe ukwirukira ku muganga w'amaso kugira gusuzume aheza kuvure neza.
Shimiye abanywanyi bacu kwizera kunyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahiye abagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko bwanje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari byo
bikubwiye iki
umuntu abahadahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cyaje yimvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumuhanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agashotse kintano kwa kahi abagabo babona bisigura yuko abagabo baba baravuze bakavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku cyane igenze uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe cyane ntiyabyumvise
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri 76 20 37 97 90 cyane kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro na ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bageze bacu mu Burundi bategezeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho muri wa gatandatu kuri